ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri micro, uri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ingwano muri Ukraine yatanguye ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, iriko iragira ingaruka zikomeye za politike n'ubutunzi ku isi. Iritera Uburusiya bwakoze muri Ukraine biriko biragira ingaruka zikomeye ku bantu bava mu mihingo itandukanye y'isi, imiliyaridi n'imiliyaridi, bifatiye ku biciro biri hejuru cyane by'amasoko ntanga nguvu n'ibifungurwa. Iyo ngwano iriko irahungabanya kandi bikomeye uruja n'uruza rw'ubudandaji ku isi. Ishyirahamwe rijeje gufashanya n'iterambere mu by'ubutunzi, Organisation de Coopération de Développement Économique, OECD mu mfunyapfunyo mu rurimi rw'Icyongereza, ritangaza ko ingaruka z'ingwano muri Ukraine ku butunzi ku isi zizogeramira kurushiriza ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi. Iryo shyirahamwe rifite icyicaro i Paris mu Bufaransa rimenyesha ko rititeze ko ibiciro by'ibifungurwa n'amasoko ntanganguvu bizosubira hasi n'ingoga. Ingaruka za politike z'iyo ngwano nazo nyene zirakomeye cyane mu gihe imishyamirano yasubiye kwiyongera bikomeye hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'Uburusiya. Ibyo biragira ingaruka zikomeye no ku bindi bihugu byo ku isi, harimo n'ibyo muri Afurika bisanga bitegerezwa kugira uruhande bifata muri iyo mishyamirano hagati y'izo mpande zibiri mu bihungabanya amahoro n'umutekano ku isi. Ikiganiro muri Isanga turavuga kuri izo ngaruka za politike n'ubutunzi. Twatumiye Professor Prosper Niyoboke yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza zitandukanye mu Burundi, hamwe na Gerard Birantamije, umushakashatsi mu kigo REPI cy'ubushakashatsi ku bijanye n'indero na politike kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Batumire mbanje kubaramutsa.
Baramutse.
Mbere kuri Professor Prosper, ingaruka nayo ndabica ku mayange zingwano muri Ukraine, ibitero by'Uburusiya muri Ukraine byatanguye ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri kaba bibandanya. Izo ngaruka zaba iza politike n'ubutunzi, duhere ku butunzi, zifashe gute muri iki gihe uravye ku isi na cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika no mu karere?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ndababwira ko izo ngaruka zimaze gushikira ibihugu byose ndetse n'ibihugu byo muri Afurika, na cyane cyane no mu karere hatumbereye Afurika y'Uburasirazuba no mu Burundi ndengaretse ahandi. Ingaruka turazibona ku bijyanye n'ibiciro by'amasoko ntangazi. Ibiciro abasanzwe bikoresha bashobora nko kumara indwi iyo niyo yabakindiriye tukagira kubura tugasajya no kuzirinda ama turafatiye kuri icyo gitoro nyine. Usanga ni ikidandazwa, ni igitoro gikoreshwa muri byinshi, gikoreshwa mu mahinguriro, gikoreshwa muri burimi, kinakoreshwa mu gufasha gushikiriza ibidandaza ku masoko atandukanye. Igihe cy'ubudurumva ko igiciro cyacu cyaduze ntego gifite kumara ibiciro by'ibidandaza kiza cyaduze. Muri fanyi nababwira ko ku isi, ku isi yose, ingwano hagati ya Ukraine yagize ingaruka niniya mbi mu gutuma ibiciro biduga, hama n'ubushobozi bw'abaguzi butituruka, na cyane cyane ku bihugu biteye nk'ubu nka kuzigira mu ntangamara ya zanyu abanyagihugu muri ibyo bihugu barasangatika mikoro make boho byateguka. Niwe n'iki bibiringwano bikunyogwa n'uko batigisebe kitari n'ubwo igisebe kitari batire dufatiye karanga kari kakakitiye kabisa karanahera akabizwa covid business anubwira ko ingaruka yibonekeza cyane cyane ku mwimbu dufatiye ku isata cy'uburimyi ibyo kwibonekeza cyane turazwe uruhara ibihugu bibiri cyane cyane Rusia ndetse na Ukraine turavye uruhara rwa risanzwe ku isi mu gufasha iby'uburimyi na cyane cyane ibyo bita ifumbire agresivike hajya Rusia na Ukraine bya bifite uruhara runini cyane mu gufasha gushyikiriza cyangwa guhingura ifumbire ibyo bikora n'abitarakora cyane ku bufatanye nk'u Burundi cyangwa mu karere bitarakora ku barimyi bana n'ibihe by'inyuma aho bigeze ifumbire yari imaze gushaka ku masoko bicho byo yararanswe ko ubu rero bagira ko byo hazira kagira ubuhara mwiya cyane hama birafite n'ubuhara ku bijyanye n'ibifungurwa abantu dufatiye nko ku bidandazwa bimwe bimwe bisanzwe byari bisanzwe birangurwa ku masoko atandukanye yaba amasoko yo hanze cyangwa amasoko mu karere
ubivunagure professeur kuko turaza kubigaruka ko cyane ubivunagure muri make kuko turaza kubigaruka ko idonido
ani nuvuga ko ingaruka hanini yagaze kuko kudashobora gushikiriza ku masoko ndanadwa ikwiye nuvuga ko Ukraine ari sanze simurindi na n'urusenyine munini ugushobora kurungika ibyimbugwa byabo na cyane cyane nk'amasirayi mu gihe rero ari cyo kibazo cyo gushikana izo byimbugwa byabo ku masoko bitanavuye mbere ko ari nk'ingingo burusiya cyangwa ngo bwafashe kudashyira ku masoko gusa kintu ko iyo ngwani tuma nkirya kiyaga bita mer noir bidashoboka ko bapakira ari nk'imeri bwato cyangwa ibindi ingaruka ya mbere ibindi nabirovuga ko n'ibiciro ku bintu bitandukanye byose na cyane cyane nk'imwe bavuze amasoko ntanganguvu n'ibyo bidandazwa n'icyo giporo byamaze kurengera ubushobozi bw'ibihugu bimwe bimwe cyane cyane ibihugu nk'ibizo muri Afurika bikanisanzwe ubushobozi bwo kwikingira ibiza bitandukanye
murakoze
bavuga ko ingaruka ni nini
yego mushobora nimba mufise ama headphones mu gutwi gukura ko harimo ama interference n'itumva neza
nababwiye ko hari ikibazo cy'ukumvikana
reka mu engineer agerageza asubire abahamagare reka tuje kuri Gerard Birantamize nawe izo ngaruka uzibona gute zifashe gute muri iki gihe ibitero Burusiya bwatangwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri mu gihugu cha Ukraine na cyane cyane turavye nko mu bihugu byo muri Afrika no mu karere k'ibiyaga binini
nakoze kwico kibazo ingaruka agenda zishira mu mitigiri itatu umugu wa mbere cyangwa mutigiri wa mbere ni ingaruka kubijanye n'ubutunzi bw'ibihugu bya Afrika iyo tuvuze ibihugu bya Afrika byose ntibifise ingorane zimwe Afurika n'udushobora kwifata nk'igihugu kimwe mugabo uravye nko kubijanye n'ibi by'imfungurwa umugenzanje yavuze ibitari bike ibihugu 32 ku 54 zari bisanzwe bitunzwe n'ibyo bikura muri ibyo bihugu bibiri haba muri Ukraine haba mu Burusiya uravye nko kubijanye n'ingano Burusiya ari cyo bihugu cya mbere kirima kicimbura ingano kadandaza n'ingano ku isi Ukraine nacyo ni igihugu cya gatanu urumva ko uteranije ibyo bihugu bibiri ku isi bifashe nyuma ko bitwara bidandaza ku isi nk'icya gatatu cy'ingano zose zibaho ku isi hari ibigori hari bijyanye n'iki gitoro yavuze maze ko Burusiya cyo gihugu cya kabiri gishimbura kandi kadandaza ibitoro aho sinavuze ibijyanye na gaze n'ibindi izo ngaruka rero zibonekera ku ngene ibiciro bica biduga ku masoko y'ibyo bihugu byo muri Afurika yuko bitari bike biramaze gukoma induru bivuga yuko ibiciro byamaze kuduga ahandi naho gasangane nizo bintu biboneka ku isoko ya mugenzi yavuze iriko biraba mu Burundi aho abantu barundira imisatsi cyangwa itanu batarabona batarabona igitoro igitoro yari cyaraduze kiva ku madorari 26 kija kukwerenga 29 mu gihe cy'ukwezi kumwe bikaba byaherukwa kubonwa mu byo bise crise pétrolière yo mu 2023. Ni ukuvuga rero ibihugu byacu byo muri Afurika naho iyo ngwano ikibera ahandi byo nabyo birabishikira. Icya kabiri ku bijyanye n'ubutunzi murazi yuko hariho ibihano byafatiwe Uburusiya bifashwe n'ibihugu by'Iburayi n'ibihugu bya Amerika. Ibyo bihano nabyo icyo nuvuga kininiya gikomeye ni igihano bita gukuraho Uburusiya mu kintu bita SWIFT, ni ukuvuga uruhererekane rw'amafaranga ku isi biciye mu ishyirahamwe ryitwa SWIFT. Sizi ko munyumva
yego muheraheze
ngo mamerahize kuri izo bijyanye n'ubutunzi, ariko ugiye naho ku ngorane zijyanye na politike urabona yuko ubu hari ingwano si y'Uburusiya na Ukraine gusa, hari ingwano izi no kwita mu Gifaransa ama ideoloji. Ubu ibihugu byinshi muri Afurika usanga birondera gushyigikira Uburusiya kuko byinshi usanga bifite intwaro isa niyo niri hari mu Burusiya byo bita totalitarianism. Ubundi mugu nawo ukabwiza n'ibihugu bya Burayi n'ibindi bihugu bike bikoze muri Afurika nabyo bivuga biti twebwe tubona akadoza k'ibihugu byacu muri demokarasi iyi nk'uko tuyibona mu bihugu by'i Burayi. Icyo ni ikintu gikomeye kuko Afurika urabona yuko ibihugu byo muri Afurika bitarashobora kubona yuko bishobora byo nyine gushyiraho intumbero y'ingene ibona iza politike bibandanya byegamira uyu mugu canke uriya. Cya nyuma nurangiriza ko nk'uko nabivuze ni ikintu kijyanye n'ibi bintu bihari ubu ku isi, urabona isi ntikiri akantu isi ubu ntihagacimbiri ibyo bita interconnection. Urabye rero ubu iyo ngwano irerekana neza yuko hariho mu bihugu bya Afurika hariho n'ibindi bihugu ushobora gusanga bifashiwe intumbero y'Uburusiya nabyo nyine, tukavuga biti natwe turafite igihande cyacu tubona cyatujyanye dukeneye gusubira ku ronko. Rero bitameze neza muri politiki, umuntu yavuga ati ni ukuraba neza.
Murakoze. Ibiciro by'ibifungurwa twari ko turavuga n'amasoko ntanganguvu nka gaze, ibitoro ntibyitezwe ngo gusubira hasi n'ingoga nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe OECD. Navuze ishyirahamwe rijejwe iterambere rijejwe iterambere mu butunzi no gufashanya ifise icicaro i Paris mu Bufaransa. Professor ngaruka kuri wewe Prosper Niyoboke, mu gihe ibyo biciro bititezwe kugabanuka nk'uko iryo shyirahamwe ritangaza, n'izihe ngaruka bizogira?
Murakoze kuri icyo kibazo. Ingaruka mu gihe ibiciro biguma biri hejuru ni nyinshi cyane, na cyane cyane ku bihugu muri rusange bikenye, na cyane cyane ibihugu byo muri Afurika. Ni ukuvuga ko ibindi bihugu byombi birafise amikoro, ibiciro biraduga barahezwa bakikora ku buryo bafise bakaraba ingingo bashyira mu ngiro zo gukingira abaguzi no gukingira amashyirahamwe amwamwe mu gushyira ubushobozi mu gushyigikira yabo amashyirahamwe cyane mu gukingira abaguzi mu gufata mu gufasha ko ibiciro bitabumurengera. Aho rero ni ibyo leta ihegeza byashyira mu ngiro, ariko mu bihugu byo muri Afurika nabisanzwe bihugu binakenye cyane, ibihugu bibaho bibeshejweho na hanini n'imfashanyo z'ibyo bihugu bindi bisa n'ibiteye imbere. Hama kubera iyi ngingo, kubera ibyo icyo kiza kuri iyo ngwano, ibihugu byari bisanzwe bifite ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa bikenye bizajya bigorana, kuko nabyo bisanzwe ko biranigana kugira bikingire ubushobozi amasoko yabyo, bigaheza bigatuma izo mfashanyo cyangwa ukuntu bahora bashyigikira ibihugu bindi kugira bishobore kuronka ingufu nabyo zinyine zokingira abaguzi, bikingira amasoko yabyo, ndetse bikagira ikibazo kinini. Icyo nababwira, ingaruka ya mbere yoyo ni amapfa. amapfa ubu haracyari hafi sinovuga ko turabona neza ariko nk'ibihugu cyane cyane byabaho bibeshejeho n'imyimbu cyane cyane nk'ibinyantete bijya twita amasereyale biva muri Ukraine no muri Rusi bavuga hanini baravuga by'ibihugu byahereye muri Afurika yo haruguru ibihugu bita bya Maghreb nka da Egypti gushika mbere hepfo ngaha muri za Sudan mbere murashaka nta mukareko ka Afurika y'ubuseruko ibihugu nka Kenya u Rwanda na Tanzania byahanini byabeshwaho n'ibinyantete biva muri bihugu bya Ukraine na Rusi ku rwego rurenga ruri hafi ya 20%. Ibyo birahedza bikavuga ingaruka mbi ku biciro byinshi nabo bereka nk'uku mu Burundi dufatiye kidandazwa cyangwa ikintu dukunda gusanga ku isoko kerekeye abaguzi benshi nubabwira nk'ibinyobwa yaba ibinyobwa bya Burundi ahanini bikorwa bifatiye ku ngano izo ngano nazo murumva zaza hariya ibiciro nk'iby'ibinyobwa biduze igiciro cy'igitoro caduze nizo baheza bakitegerezaho ibindi biciro by'ibindi bidandazwa biduge bizasha biduga hama murazi ubushobozi bw'abaguzi basanzwe cyane cyane nka mu Burundi cyangwa mu karere cyangwa muri Afurika
turabigaruka ko yego
Kenya bizotuma haba amapfa bizotuma ndendetse n'ubutunzi n'ingene novuga iby'ubutunzi byabitunganje n'ibihugu bidogora kuronkerwa inyishu
reka tuje ku mirongo ya telefone
kandi rero nshaka kubabwira
reka turabigaruka ko
ubwigenge
turabigaruka ko reka tuje ku mirongo ya telefone bariko baraduhamagara bakunzi bacu bariko bakurikirana iki kiganiro duse ndoricimba uratwumva
ndabumva neza
ndoricimburiye
andi muri Zambia
ufite ikibazo ubaza batumire ikiyumviro
n'ikiyumviro unumvise bahejeje gushikiriza mukandi
mukivuge
ndahejeje kumva muri iki kiganiro nyene sinzi ko ari umutumire ariko aravuga yuko ibihugu bigira ingorane hari ibihugu bikenye byo muri Afurika rero nagira mbaze ikintu kimwe none burya iyi ntambara bitera ingaruka mbi zoba ziza ku bihugu bikenye cyangwa n'ibi bihugu biteye imbere na byo nyine birashikira je nibaza yuko ingorane zishikira ku bihugu byose nubwo ibihugu biba biteye imbere na byo nyine birahungabana mu bintu by'ubutunzi ntibishoboka yuko ibi byoshobora gushikira ingorane ku bihugu bikenye gusa ndibaza nuko ku bihugu bitunze na byo nyine bigira ingorane
urakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu tuza kandi
hanyuma
heraheza n'ingoga
ok hanyuma nagira mvuge mbaze kuri iki cy'intambara kiriko kirabera hari nta kuntu boshobora kumvikana ibi by'intambara bigahagarara hanyuma amahoro akaboneka bakareka kurungika kuguma barungika ibintu biturira igihugu ho kugira ngo bumvikanishe abantu n'impande zibiri kugira bavugane bo nyine birangirire kubyabo nyine
murakoze turabashimiye ndori kimba
ok kuko kuguma barungika ibintu biturira igihugu naho nyine umuntu abona yuko umenga
murakoze twumvise icyo cyanyu n'ikibazo ndori kimba dufite kandi niyo ngabo Jean uratwumva urihe ufite ikibazo cy'iyumviro mubishikirize ndabumva duga ku ijambo nyarutsa
nagomba gushikiriza kizanye no kwirinda muri kurinda uyu mugihugu cya Ukraine no kwitoza ubukene mu bihugu byinshi ndetse kandi aho dushobora kugira utwe kwitwara cyane cyane mu bihugu bya Ningo n'Ubutare na Kigali kugira ngo dukore ibikorwa byanze kugira ngo tudakorera abaguzi kandi kandi no kugira ngo tukorera kubera ubukene
murakoze turabashimiye nza kuri Gerard Birantamije ndori kimpa yabajije yashikije cyumviro aravuga ngo iyo ntambara ntiriko igira ingaruka gusa ku bihugu bikenye ngo no ku bihugu bitunze irabigira ko ko nari nabivuze nari nabivuze ko byose zongaruka zirabikora ko ariko ibikenye kurusha ibindi ku isi nibyo bigeramirwa kurushiriza hama yari karavuga ngo nta kuntu izo mpande ziriko zitana mu mitwe ziri mu ntambara no kuvuga Ukraine n'Uburusiya ngo boja hamwe ngo bagatorera inyishu amatata ari hagati yabo ngo bakavugana ibyashikirijwe na ndori kimpa mu bibona gute birantamije
ndani na ndori kimpa byumvikana intambara yateye mu Burusiya muri Ukraine itewe no Burusiya yerekana neza yuko ari bihugu bikenye gusa biriko birabona ubutunzi bwabyo buhera bifu y'imijiro bukenera bw'ubwinjira n'ibihugu bitunze urabona yuko bifise biri muyabira uko araba nk'igihugu cy'Ubudagi cyari gisanzwe gifise gitunzwe n'ujya mwuka bita gaze uva mu Burusiya ku rugero rurenga 60% cyangwa ibihugu bindi by'Iburayi urabona yuko ubu biri mu yabira bivuga biti ubu none ko Uburusiya bugiye kugarira ubine iyo gaze twe tugiye kuyikura he kugira ngo nihaza cya gihe cy'uko hakanya cyane bishobore gushushaho tuba icyo ni ikibazo gihari cyerekana yuko ibihugu bitunze abinyine bifite ikibazo bivanye n'uko nk'uko nanabivuze mu kanya ubu isi ibihugu byo ku isi byose atagihura n'ishobora kuba kikwije atagihura n'ishobora kuba gitunze gusumba ibindi ahubwo byose usanga ari magiriranire mu bivanye n'imigenderanire bafitaniye bivanye n'ingene amashyirahamwe ateza imbere izo bihugu akorana n'ibindi n'ibindi icyo ni kimwe icya kabiri nuvuga nuko ibihugu bikenye byo bifite ingorane kuko byari bisanzwe bihanze amaso ibyo bihugu bitunze muri rusange mu gihe rero ibyo bihugu bitunze bigiye mu ngorane yuko nabyo bivuga biti natwe ntibuca dufite ikibazo iki n'iki n'iki nabyo usanga bimwe y'amafaranga nk'uko bakunze kuyavuga yo gufasha ibihugu bikenye ari yashyizweho ubusa n'ibice bitandatu ku byo bita umwimbu w'igihugu usanga baza baratanga ibyo duca bigabanuka kuko baduca bayashyira mu bibazo bibahanze bunyine usanga rero na kaka kakuyuko ibihugu bikenye byahora bironka biciye muri iyo nzira ayo mafaranga adashoboye gusubira kuboneka ni ukuvuga ibihugu bikenye byo bihahombeye kabiri kuko bwa mbere ibyo biciro bidatuze ibintu byabuze abantu basuye bakenye bagiye gukena uniyaza ko bitaragaragara cyane ariko mu minsi iza bizaba byibonekeza kuko
murakoze tubandanye ku mirongo ya telefone dufise Ibrahim Ndayizamba uratwumva uhamagaye urihe Ibrahim
Burundi
ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro shikiza
na n'icyumviro
wagaragaza kuvuga cyane Ibrahim
ego
shikiza icyumviro
nkibona nashaka kuvuga kuri iyo ntambara iri kiraba muri Ukraine na ijya muri Ukraine urusi ariko bajya muri Ukraine
Ibrahim vuga turakumva
ati cyumviro kiri ko kujyayo no kuri iyo ntambara ijya muri Ukraine muri make iyo ntambara yateje ibibazo ku isi yose cyane cyane ubukene mu bihugu bisanzwe bitumye cyane bibonekera cyane cyane kubura kw'ibintu bya nkenerwa by'ibanze muri ibyo bihugu bikenye by'umushoboka rero nka bamwe mu ba muri ibyo bihugu byagizwe ko ingaruka n'intambara y'ikiha muri Ukraine nuko Ukraine n'Uburusiya bukumvikana iyo ntambara igahagarara kugira ibintu bibandanye nk'uko byari bwa mbere kuko ibihugu bikiye muri rusange ibyo bihabaye cyane kuruta ibyo bihugu bikize kontinenti.
Murakoze, turagushimiye. Yari Ibrahim Ndayizamba. Bisa kandi Frank habona Imana, uratwumva?
Ndabumva.
Frank uri he?
Ni Bujumbura.
Mufite ikibazo icyumviro munyarutse?
Icyifuzo ku bijyanye n'intambara, twifuza yuko ababijejwe abategetsi b'isi batandukanye yuko boja hamwe bakiga icyo kuba kugira intambara ihagaraye, kubera iyo ntambara iri kugira ingaruka cyane cyane ku isi nka yose. Uraze hamwe igihugu cyacu ibitaro biriko birakena, ibintu biguma biduga umwanya ku mwanya, tukibaza yuko niyo ntambara ishobora kuba iri mu bitera igitumi igitoro gikena n'ibintu biduga, kandi tukibaza yuko icyifuzo ni uko yohagarara yahagaye kugira ngo amahoro aboneke hazituze abantu dutekane nka twese.
Murakoze. Yari Frank yabona Imana, turagushimiye ku cyimviro cyawe. Murakoze. Ibibazo by'ingwano muri Ukraine, ibitero by'u Burusiya byiyongeye ku ngaruka zari zihasanzwe bifatiye ku kiza cya COVID-19 n'ihindagurika ry'ibihe. Professor Prosper Niyoboke, n'ibibazo byiyongeye ku bindi, tubako turavuga ku bihugu bikenye kurusha ibindi ku isi, ko ari byo ingaruka zikomeye zizokwibonekeza kurusha ahandi. Kubona ibibazo byadutse bikiyongera ku bindi, bivuze iki? N'izihe ngaruka bizogira ku buzima bwa misi yose bw'abanyagihugu? Mwari kumuravuga mbere yaho ko ingwano byibonekeje ku biciro by'ibintu byankenerwa nka byose byaduze, kuba byiyongeye hari hasanzwe n'ibindi bindi bibazo, bivuze iki?
Murakoze cyane. Novuga ko ingaruka z'ingwano iri hagati y'Uburusiya na Ukraine bituma ubutunzi busanzwe bwamaze gusesekerwa, bwarone bwa nta n'ubushobozi bihugu bitandukanye cyane cyane izindakunda bw'ibihugu bikenye, byari bisanzwe bitara n'ibiteye imbere byari bisanzwe bitarashira gukira ngo bireze bimenye bigire ubutunzi bufatiye ubushobozi bwo gushobora gukingira, navuga ibisebuzi cyane ibihuhusi bindi. Babwira ko ibi biciro two tubona ko byaduze ubu byari bisanzwe byanabizinatigihe byaduze, nababwira ku ngezo zitandukanye nubwo biratandukana kuri ku bindi, nababwira yaba nk'ibiguzi bijyanye n'ibitoro byari byaduze cyane, yaba ibiguzi bijyanye n'ibidanazo bindi bitandukanye byari byaduze na cyane cyane by'amateriyali bivuye ku kinga cya COVID-19. Hama ibihugu yari bihugu biteye imbere, yari ibihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa ibihugu twita ko bikenye, nk'urabye n'ubwizo bw'imfashanyo zari zisigaye zitangwa zari zisa n'izagabanutse. Ubu rero haciye hajyamwo ingaruka y'ingwano, bitwereka ko ubushobozi bw'ubutunzi ku isi na cyane cyane bufatiye ku bihugu byo muri Afurika bugiye kuzogabanuka cyane, na cyane cyane abaguzi bari basanzwe badafise ubushobozi bwo gushobora kubaho neza. Tumubwira ko dufatiye ku biharuro tuzo ngomba kugaruka ko bitangwa n'amashyirahamwe atandukanye yabaje kurwanya inzara, yaba amashyirahamwe yaje kugira iterambere, aratwereka neza ko Afurika ibiharuro byari byaduze cyane ku byerekeye amapfa, ku byerekeye inzara cyangwa gufungura nabi. Iki kiza rero kije cunyura na cyane cyane nubabwira ko icyo twakwitereza ko cyane ni nk'izi gitoro za mu Burundi, ni turabiri muri Afurika hose mubibona, abantu bashaka kumara amayingabiri batararonga itoro camwumva, nimba twari dusanzwe tubeshwaho n'ibidandazwa biva ku masoko yandi cyane dufatiye nk'ibijyanye by'imiti, dufatiye n'ibindi bitandukanye, uduca gusanga ibiciro byabyo biduze nk'inshuro kabiri. Turatubara mbega umunyagihugu asanzwe azashyirwa ku rugezo rungana gute? Turatumenya ko ayo mareta ahanini ishobora gushyigikira abanyagihugu cyangwa gushobora kurwanira ineza abanyagihugu cyangwa gushyigikira abanyagihugu badafite ubushobozi bwo kugura bukwiye, byava mu mafaranga y'imfashanyo. Mu gihe rero ibyo bihugu bitunze bitazoba bishobora gushyigikira iyo mfashanyo, no mu gihe umwimbu tuzaba turonse utazoba ugishobora gukwira abaguzi ibyo tuba tubiteranije, birashobora kukwereka ko hashobora kuba imiti mikeya haba ibyo twita insecurite alimentaire akaba amapfa. Aho rero ingaruka mbi ya mbere kuri ubu vuba ubu hafi
muhereze
ibiciro byasize mu kiduga, kandi abafatiye nk'ubwitoro
Burundi murabona ko igicuro kirarenga kwera baratse kwiduza gushaka ku 2700 nababwira ko hadafashe izindi ngingo kizubana na kibura ku buryo bishobora kuduga na kabiri maze n'ibihugu bindi byo mu karere banabaza kuduza ibiciro.
Murakoze.
Aho nababwira ko
reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Reka tugaruke ku mirongo ya telefone sindabaciriyemwo. Dufise abariko baraduhamagara benshi bashaka kubaza ibibazo no gushikiriza ibyimviro. Dufise Niyonkuru, Imana Niyonkuru, Metode uratwumva? Metode uratwumva?
Ndabumva.
Metode urihe? Muri Zambia? Mufise ikibazo mubaza icyumviro mushikiriza munyarutse?
Okay, yo me sabe yo no más utiliza kimwe kuri kiganire yo ikuvuga yuko bikiro bya bite ama bitoro cha bite zose bizo bizahinda kuvuga ko byonyote so kuba byonyote kimwe kubera ibihugu niki umuryango wa NATO hamwe n'abandi bihugu bitandukanye mu muryango wa NATO. So nuko Uburusiya busanzwe bwinjira igitero cyinshi bigatuma no muri Afurika tubaho tugenda tuyungurirwa kubera igitero hama no ku isi nzima no mu bindi bihugu bikaba bibayeho kubera ubwo buhinga kwa mwisho na kikiri cha Amerika kwa mwisho yuko mwisho rondela yuko iki nduka kii nduka kii yuko uka ika hada ukuli kishaji o hada di siria vini kia kuteza kaja kaja kaji
mrakoze
ama wata wana na hoji yuko kuhada lika nye wanda ni wako rujamu gambi kuko seta vene yuko kutiro putikiramu ni kutiro peru wana hazi kito hagurukana twikama kuko bamuvuga nk'icyo nambara za muri iriya yarate kiyiroba ama twitu bitaba ama bigore bikoze kuko n'ubwo cyose cyangwa twitu toba onadi twa mutika nazi nuko n'ubwo cyose cyatuka dufite kandi cyo tuwa burika nazi tukaje tuyubaka tukingubwe mu tukatera imbere bari kuma turagira ko huku twitu baho nazi rara n'ubwo twitu
murakoze metode
ko ari cyo cyabuye mu Amerika cyuko cyagaburika mu Burusiya bitewe na bya bihugu by'abarabu bya bihugu by'abazungu nako cyo turabira bu
murakoze
ibi ntere rizi ndetse mu tangara bigiye cy'atu cyo cyabirya cyangwa na bihugu ntiro ba bikubira ngo kredita ngo ni kwiga mu mutwe
turabashimiye metode murakoze twumvise icyimviro murakoze
atubiseka utare cyangwa ikindi byose ufaranga twakora byacu bigatera imbere amatwizi.
Murakoze yari Metode Imana niyo nkuru. Tubise kandi na Eric twishime ku murongo wa telefone. Eric uri he?
Murakoze ijwi rya Amerika. Ni Eric twishime mu murenge wa Gahara mu karere ka Kirehe mu Rwanda Kigali.
Icyumviro ikibazo?
Oya ntabwo ari ikibazo, ni igitekerezo cyangwa icyumviro. Arakoze Metode. Ubundi isi ifite abategetsi bakwiye gusubira inyuma bakareba mu mateka yaranze isi. Ubwo turavuga ibi bihugu bigize G7 cyangwa G20 birongowe na Amerika n'ibindi by'Uburayi nk'Ubufaransa, Ubwongereza n'Ubudage, bikareka hakabaho sisiteme ya matipola sisiteme. Ibihugu byose buri nyungu za buri gihugu zikumvwa kandi zikubahirizwa uko ziri. Ikintu cya matibihugu nicyo kiri gutuma abategetsi bihangange bakomeza gushaka kunetariza ibindi bihugu ngo bigendere ku mirongo cyangwa polisi zabyo. Ibyo rero nibyo biri gutuma n'ibiganiro bitagera ku nyota y'abaturage ngo amaraso y'abanyayitse ndetse n'abimukira n'ibihugu baturanye bireke kujya mu kaga. Ubwo ikibazo cy'ibifungurwa n'izamuka ry'ibiciro yaba ku isi no muri ubwo isi migabane yose, ibintu biragira ingaruka cyane cyane ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'iby'Afurika. Ni ukuvuga ngo ibi bintu kuko bikomeza gututumba ntibigire iherezo cyangwa ntihagerweho igisubizo giciye mu biganiro bigakiga hafi imijyi nini n'abaturage bari buhagendere kandi nyuma aho nibwo bazaba kwibaka n'ingaruka bakazibona kandi zigafatana na generasiyo zanjye ndacyari muto nibwo nisuza tugonde ariko uyu musesenguzi mwiza politike mpuzamahanga nayo ndayibona ni ukuvuga ngo Joe Biden Zelensky
murakoze Eric murakoze turabashimiye
namwe
iki cyimviro cha Eric Jenerali Birantamije avuze ko ngo hategeza kuba sinzi ngene ukivuga mu Kirundi yo systeme multipolaire ngo ibihugu byinshi bikumvizwa ko ibihugu bimwe bigendera ku mabwirizwa y'ibindi nk'ibihugu by'ibihangange ibihugu bidafite nguvu nyinshi ngo bikagendera ku byimviro by'ibihugu by'ibihangange mukibona gute
n'icyimviro wanashaka gifite ishingiro kuko urazi kuva ingwano y'isi ya kabiri irangiye habaye isi iri mu mice ibiri sisitemu bipolaire ariko mu nyuma yaho isi yabo senyikiye haciye haza icyo twakwita isi ihagaye ku byiyumviro za gikapitalista ibyiyumviro bimwe ariko ubu yavuze nibyo urabona yuko haba mu bihugu bizaburayi cyangwa ibihugu bitunze n'ibiki no mu bihugu bikenye bose barumva yuko buri gihugu gifite inyungu zacyo bibwirizwa gushyira imbere iyo kimaze kuzisobanura neza muri icyo gihe rero nicyo gituma ariko barasaba nuko nk'akarorero bariko barasaba yuko mushyiramo mpuzamakungu ni ari naryo nokwita ko ari ishyirahamwe rikomeye ryerekana iyo migwi yose y'ijyanye na politiki urabona ko ariko barasaba yuko babanaho bimwe mu bintu biranga ya conseil de securite ya kagwi kandi n'umutekano ku isi bagashyira mu bindi bihugu kugira ngo ntihaguma ari ba bantu bamwe batsinda ya ngwano ya kabiri y'isi yose ariho bonyine bagume bafata ingingo ku birayi isi yose ibyo ni ibintu bihari rero nibaza yuko ahanini ikibazo nk'ikikiri wanashaka kuri izo bihugu bya rutura ikibazo nyamukuru kiri mu bihugu byacu twebwe dufashe nka Afurika mu bihugu byacu byo muri Afurika dukwiye kubona yuko twebwe nyine dushobora gufata mu minwe ibibazo byacu tukabona inyungu zacu nitwaba tubwira imigenderanire n'Uburusiya cyangwa na Amerika twungukamo iki uretse ibyo byo kuvuga ngo turindiriye ko badufasha iki na kiriya nibaza yuko mu gihe ibihugu bya Afurika byoshobora kumva yuko byo nyine bishobora kugira ijambo muri ibyo bintu nibaza yuko twoshobora gutera intambwe yindi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ngira hirya ariko mata nk'inyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumurwa mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Fijate. Combo taxi aje. Combo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku ngaruka za politike n'ubutunzi ku isi zingwano iri kibera muri Ukraine ibitero Uburusiya bwatanguye muri ico gihugu ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nkabandi kumwe n'abatumire Professor Prosper Niyoboke yigisha ibyereke ubutunzi kuri kaminuza zitandukanye mu Burundi na Gerard Birantamije umushakashatsi mu kigo REPI cy'ubushakashatsi ku bijanye n'indero na politique kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Turako turavuga ku bijanye n'ubutunzi na politique byose birajana birafata nganye dushimikire ngaha kubijanye ni ingaruka za politiki. Imishyamirano yasubiye gukomera hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi nu Burusiya. Nizihe ngaruka bizogira ku bindi bihugu byo ku isi na cyane cyane mu karere ka Afrika aho kubera izo mpande zibiri zishamiranye ibihugu bidafise nguvu nyinshi nk'ivyo biri mu nzira y'amajambere nka Afrika irimwo bitezwa kumva bitezwa gufata uruhande rumwe hagati izo mpande zibiri mu bituma haba ingaruka izo ngaruka muzibona gute Professor Niyoboke
cyatwe idungaruka dramaturgy kwibonekeza sinzi ko mumva mu majambo wanashima yabonye bamwe mu bategetsi bo mu gihugu bishamiranye fata nk'u Rusiya burafite cyo barabukunda kuvuga biheje abari bashigikiye uruhande cyangwa ruriya mbere n'ibyo bihugu bindi byafashe kuja hamwe kugira bishimire igihugu cya Ukraine navyone birafise mu mvugo yavyo uko bibona kutari kumwe ibihugu bimwe bimwe byo muri Afurika bisa no kubyo bisa n'ibyashyigikiye u Rusiya ibyo biraheza bikagira ingaruka nini ya kujyana za politike kuko nk'uko mumaze kubivuga politike n'ubutunzi bigenda bifatanye hama sinzi bimaze kuraba nge n'ubutunzi bw'ibihugu nk'ibi bya Afurika uko babutunganya yaba kugira batunganya amafaranga akora kumwaka kumwaka bisunga imigambi imwe myinshi cyane usanga bishyigikiwe n'ibyo bihugu bisanzwe bishyigikiye cy'igihugu cya Ukraine cyangwa ugasanga ibihugu bisanzwe bishyigikiwe n'u Burusiya iyo ngaruka rero ya mbere ishobora kuba ni mu gihe hoba ubutoro ugutandukanya ugushyigikira ibyo bihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa ibihugu twita ko ari ibihugu bikenye fata nk'ubu nk'akarorero nk'u Burusiya ntibwavuga buti mwe twarabonye ko mushyigikiye abariko baraturwanya abariko barashyigikiye Ukraine cyangwa bagiye bariko bashyigikiye Ukraine bavuga bati twarabonye ko mwagiye hamwe kugira mushyigikire Putin cyangwa u Rusiya bizogira ingaruka mbi cyane cyane ku migenderanire yari isanzwe ihari hagati y'ibihugu bimwe byo muri Afurika cyangwa byo muri bice by'isi n'icyo gihugu cy'u Rusiya cyangwa ibyo bihugu bindi ingaruka ya mbere izoba ni mu gihe abategetsi badusha babona ko imigenderanire itanguye gutosekara imfashanyo cyane guhanahana yaba intumbero y'ingene boteze ibyo bihugu imbere kuzo guhinduka aho rero bimaze guhinduka ku iyo ngaruka bica bisaba ko ibyo bihugu byo muri Afurika na cyane cyane icyo nagira ngaruka iyo natacyo mwambarije dereza navyo bikaraba ngene bitokwama hari n'abivuze mu bagize gusaba ijambo ngaho bitokwama bizerinze hama bigeze gakomera bigakomeza cyane cyane migenderano hagati yabyo ifatiye kurya bice cyane ku bijya bigo bakunda gushira hamwe nk'ibya East African Community cyane ibindi rugeze urundi muri Afrika cyane rugeze urundi ku bindi bihugu kugira iki ugushyigikana kwabo guheze kubafashe gushobora uhagarara cyangwa guhangana yamvi butundi cyangwa guhanahana ijambo mu bya politike hagati y'ibihugu biteye imbere y'abantu nka Amerika cyangwa Burusiya kugira ijambo hari undi bakivuga ijambo ritangwe kuri bose ku rugezo rumwe hama n'imigambi y'iterambere y'ibyo bihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa bikenye ibyo byagiye hamwe bigaragara bikitunganiza imigambi ku rugezo rw'intumbero bihaye byo nyine hama ku isoko bikahurira na bijya bihungu bindi rutura ari guhanahana ijambo cyangwa guhanahana intumbero imwe n'ubutezi iti muri rusange icyo novuga rero ingaruka ya mbere izotuma imigenderanire itosekara itume ibintu by'ifashanyo bihinduka mugabo izoba ari isomero nshasha izoba ari akaryo keza naho kaduha kavuye mu bintu bibi kuri ibihugu na cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere no gutumira Afurika byo guheza bikahigira ku buryo bitokwama ari ibihugu bita ibihugu by'inyuma cyangwa ibihugu by'iki mu nzira y'amajyambere bikenye bakaryo keza ko kwitunganiza imigambi ko kwitosorera guhindura imigambi ifatiye ku bushobozi bafise hama ni n'akaryo ko kutwubona yuko mbe ndetse nk'ibi two turabona ko twagera ku Burusiya cyangwa kuri Ukraine ni bintu muri Afurika bisanzwe biriho mbega twokora gute abajejwe iby'intwaro n'abajejwe iby'ubutunzi n'ibindi bisata bokora gute bakorera hamwe bagahuza inguvu bagahuza ubumenyi kugira yaba aya masoko ntanga ngo dufise yaba ibisata by'uburimyi bisize bitandukanye tubiteze imbere ku buryo natwe Afurika n'akarorero yagize ibisoko rya mbere ishorera kuri masoko y'ibihugu bindi kuburyo ari nk'Urusiya canke nk'ibihugu by'uburengero canke Tanzania biheza ikabona ko za Afrika za bundi bikemwe mu zina Afrika bifise urugezo rumwe ku rugezo rwabo ico no vuga mu ku mwaka umwe cha myaka ingahe tuzogira ibisebe tuzogira ibihugu byo mu nzira y'amajyambere bizogira ubabare mugabo bisubiye ko bigasubiramo ko byatunganya iyo migenderanire bifitaniye n'ibihugu bindi bizoheza akajyo ko gusubiramo ubutunzi bwabo bumeze gusubiramo ko politiki zabo bakubakina politiki murambabarira sino bamwe ko ari gukina politiki ariko uko politiki ya Afrika ari imeze cyangwa uko politiki y'ibihugu bindi yari imeze
murakoze Prosper
yabana zigengeze batanga zibijyanye za demokarasi cyangwa ingo zigendegwa ko hari ugize kwivuga bigaheza bikigwa ku rugezo
rumwe
niba bakunda kuvuga ngo bya G7 bya G20 ukaraba Afrika turazi kwingana n'amasonga ntanga ngo bifise n'ubushobozi bifise ukaraba urugezo duserukirwa ko niho tureza tukabona akarenganyo kabakariho
murakoze
naho mvuga nti
murakoze na
iyi ngwano nikabakajyo keza ko kwisubira ko
murakoze tufise Bonaventure na yubu uratwumva
ego ndabumva
uri he
bo ndi mu Burundi mu ntara ya Makamba
ufise ikibazo baza cyumviro wonyarutsa
ego je nashaka kubaza ibyerekeranye n'ibyo ntamba bifubera muri Ukraine yatanguje no Burusiya
duga ku ijambo ndakumva
yego none nashaka kubaza kubera iki abo bategetsi bo hejuru baba babona ku nyungu z'abantu bato nkatwe batogerageza kumvikanisha izo mpande zibiri kuko zashamiranye bagasubiza ibintu mu buryo kumbura ibintu biriko birashika na cyane cyane mu gihugu cy'iwacu gisanzwe cyari kina Kenya bisongera isi bikagabanuka habuze iki kugira ngo mwumvikanishe Vladimir Putin na Zelensky
murakoze turabashimbiye ku cyumviro cyanyu ngo mwishura zera birantamije muri make
uyu Bonaventure je no mwishura ni ngwana yatanguye ariko ni imishyikirano cyangwa imibonano kugira ngo bashobore guhagarika iyo ngwana nayo nyine abandanya gupfa ku munsi ntambara yahereye ko ariko rero byose bivana no gushaka kuri hagati y'abarongoye izo bihugu bibiri ndetse n'ababashigikiye muri kino gihe rero ibiboneka neza nuko Urusiya nta gushaka ufise yuko iyo ntambara ihera kuko barafise igituma bwayiteye ngo batuye ntiragishikako hanyuma abashigikiye Ukraine na Ukraine nyene n'abanyagihugu baho nabo baravuga bati natwebwe turabona yuko turashobora kuyaga tukagisha dushitse ko mugabo muri uno mwanya tuza kwigwanira cyo gituma intambara ibandanya ariko bivuze yuko ibiganiro byahagaze ibiganiro birabandanya umwanya n'uwundi umuntu ashobora kumva bagize icyo bashitse ku mugabo nk'uko mubizi ku rubuga rw'intambara ibiganiro nabyo bikomera cyangwa bikomezwa n'ingene abashamiranye inguvu bafise ziba zegeranye aho usanga atawe ushobora kunesha uwundi usanga bumvikana iyo hari wiyumvira yuko afise inguvu gusumba uwundi muri icyo gihe usanga bigorana ko yarondera kumviriza uwo wundi
kuba Uburusiya bwaragabishije imbere yuko haba itora amatora yo kubukura muri rujya rwego gushyira hamwe ONU rujejwe agateka ka muntu baragabishije ko ibihugu bizotora ko Uburusiya buvamwo bwaravuyemwo turabizi badatoye cyangwa ntibagira aho bahagaze mu mwitora ko bwagabishije ko bashobora gushikirwa n'imigenderanire n'inkurikizi kubijyanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu n'Uburusiya umuntu yitegereje ko ku bihugu bya Afrika arabona bimwe mu byatoye ko Uburusiya buvamwe ndabona nka Cote d'Ivoire ndabona nka Republika ya Demokrasi ya Congo Liberia Libya amazinga ya Maurice ndabona Seychelles Sierra Leone kubitagiza aho bihagarara kuvyerekeye iryo tora murantunga ibyatoye kugwanya iyo ngingo yo gukura Burusiya mu rugo rwego harimo Algeria harimo Burundi harimo Republic Centrafricaine Congo Brazzaville Eritrea Ethiopia Gabon na Mali na Zimbabwe ku vyihanganye bitagizaho vyerekana uruhande bihagaze ko ndabona Botswana Cape ndabona Gambia Ghana Guinea Bissau Kenya Lesotho Madagascar Mozambique Namibia Nigeria Afrika yepfo Sudan yo mumanuko na Sudan Tanzania Tunisia na Uganda twako turavuga mwariko muravuga ku byerekeye kubera iyo mishyamirano hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ko ibihugu byinshi nk'ibiri mu nzira y'amajambi na Afrika byategereje gufata uruhande aho bihengamiye kuri zo mpande zibibi nicye bizogira bizogarukana ya mishyamirano n'inkurikizi zabyo twa tuzi bya kera hagati ya Amerika hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi na n'ubumwe bw'abasoviyete mubibona gutitahizo byavyo professeur niyoboke muri make
si novuga ko turavye yaba urande gucanga rundi bwashikirije ko twatuvuga ko twosubira muri kiriya gihe burya ibintu birahinduka nuko abantu bategura cha batekereza ibintu byarahindutse hama n'inyungu zimwe bamwe cyangwa abandi bakura mu ngwano cyangwa mu kuja ku ico bita block ku ruhande rucanke ruriya bigira birahinduka kandi mwabona hisi geze ubu arwo hanahana urudanda zacanke ari kwigira hamwe imigambi iteza imbere isata ibicanke cyangwa iteza ibihugu ibicanke biriya cyangwa iteza imbere isi barahindutse hariho igitsure gitera bamwe cyane abandi na cyane cyane maje kuvuga president Putin ibyo yavuze n'abanyamerika barabicishijemo dukurikira amakuru turabibona nubabwira ko sinibaza ko twosira kuri ya rugezo rwa kiriya gihe nico mbona coco bizotuma ibihugu bimwe bimwe byo muri Afrika biheza bikareka kuba novita gute ibihugu bitonde inyuma y'ibindi gusa kugira bagwize umurongo canke bemeze icyo nakavuze ko ariwe mutwe nko kumenya ni wowe twari barayumvira mu ruhande rwabo aha icyo nashaka gushikiriza ni ikihe turavye uko inyifata ibihugu byo muri Afrika byagize ari gushigikira ari gutora ingingo canke iriya byaratweretse cyane byaretse abantu bose ko Afrika jambo rini yifise kurira no kugipfure cyaba canke cabariya ugasanga umuntu atoriki atari uko agitahura mugabo arubira yerekane yibonekanishe neza ku bandi no mvuga nti izo byaratweretse ko tugira ku mabango cyangwa ku majanja ku ntumbero z'abandi icyo novuga kubifata kibanza nta kintu kimwe kitwereka ko twosubira kuja kugira uruhande rimwe bizovuga tuti aba ni nk'abasosiyaliste aba n'abademokrate sindavibaza kuko uko isi kiratera imbere usanga amenya biranywana birashyigikirana icyo noshobora kubabwira ni uko turavye ijambo Afrika ifise ni naho rikanye ihagaze ku ruhande mwe canke urundi twarabonye ko Afrika igakeneye kwiha ijambo hama kujya nayo mu kanya kahera kuba ari akaryo keza ko Afrika yokomeza ubumwe hagati yayo nka New African igakomera na cyane cyane ibisata by'iterambere hama n'amasoko ntanga nguvu n'ibindi byose dufite tubasubira ko tugategura ubutunzi bwacu dufatiye ku masoko twahanahana hagati yacu
murakoze professeur
hama tugaheza ari gushyigikira icyumviro cyane cy'abandi tukabigira twifunze ingufu tuba tuzanye
murakoze reka tubandanye
dusigaye cyane bari ya iyo tuma koko sira kuri ya myaka niwe twavuga ya DFOAD
murakoze professeur tugaruke ku mirongo ya telefone dusize Jonas uratwumva
ndabumva neza
uri he Jonas
je ndi mu Burundi mu Kayanza
unyarutse dufite umwanya muto ufite ikibazo icyumviro unyarutse
je ufite icyumviro
mugishikirize
Afrika inambara y'Ukraine n'Uburusiya je cyo nayivuga ko cyane nuko uno mwanya rakaje turose abanya Afrika ko gushobora kubona igiwacu tutabitikabirare mu mbono z'abazungu kuko ubwambere na mbere abanyafrika ntibashobora kuba jiste ngo bashobore kuvuga bati dufashe inombere y'ubundi rwaba duhitamo ibyo abandi badutamitse kugira kuri munota rero intambara y'Uburusiya na Ukraine tukirengagije yuko igihugu c'Uburusiya na Ukraine bikimeze nk'igihugu kibyeyi kuko gifise byinshi giproduza ku isi mugabo byo nabe ndiyo tubudabwira amahitamo guko uko bimeze kose naho bavize byinshi bigo bari ko barafasha ngo bari basanga bari badutungishije nishura gutuma abanyafrika dadashobora kwishaka mu gisubizo ariko ame tureze amaboko twiteje gutaba kuzova ku bazungu kuko bwabo nabo barondera inyungu hama rero hagati ya Ukraine na n'Uburusiya sinajamo cyane kuko sindi mugwanyi mugo ndiko ndaraba nk'umunyafrika iki tubere no gukora cyane kandi umuzungu ntadutungira urutoki ngo shigikira uriya cyangwa uriya amubwira itabyari inyungu z'iwacu.
Murakoze Jonas, turabashimiye. Turise kandi Moise Rukundo, uratwumva Moise? Moise Rukundo uratwumva? Moise ndi tashobora kutwumva ku murongo wa telefone. Tubandanye dusozere iki kiganiro. Moise uratwumva? Moise uratwumva? Moise ndi tushobora kumuronka ku murongo wa telefone. Ku byerekeye ibi bibazo mwariko murasubiza kubijanye n'inkurikizi zintambara muri Ukraine za biza politike n'ubutunzi batumire mwariko muravuga ingene nk'ibifungurwa nkenegwa amasoko ntanga nguvunga gaz n'ibitoro byaduze cyane ishyira hamwe onurira avuga ko ivyo biteye impungenge cyane ko bishobora gutuma haba n'uruhagarara mu bihugu bitandukanye byo ku isi mu gihe ibyo biciro byo guma biri hejuru kubera ingaruka bishobora kugira ku banyagihugu. Gerard Birantamije niko mubibona muri make. Prosper niyoboke
nababwira ko utera uhagarara mu banyagihugu mu bihugu bitandukanye nababwira ko bishobora kuboneka nko muri bya bihugu kita ko biteye imbere maze kumenya icyo demokrasi abo barashobora kujya mu myigaragambyo yo kwiyamiriza ibiciro cyangwa kwiyamiriza abategetsi babo badashobora gukingira abaguzi cyangwa abenegihugu mu gihe bafashe bavuga bati ntimusize mu ngiro politiki nziza ituma yohusi bivuye kuri rya ngo anatabyumva ariko nk'ibihugu uko ndabizibaza cyangwa uko ndabibona n'ibyo muri Afurika dusanzwe abanyagihugu dusanzwe basanga uko bamenyereye amagogo bamenyereye ubukene bazi kurindira ko kubije birindira ko ntibizotuma baca bajya mu barabara ubwo nyine ariko bizotuma kubaho kwa minsi yose kwabo gutituka ubushobozi bwabo bugabanuka ku buryo imibereho yabo bazo hindura uko basanzwe babayeho batarinze no kujya mu mabarabara ngo batakibaye kuko kenshi sinzi ko mubaze kubona imyidagambyo cyane kwiyerekana kujya mu manifestasiyo kenshi ntibiba bivuye
tugiye gusozera. Murakoze Profesa,
si kenshi bikunda guseruka.
Yego murakoze.
Mu gihe ari imyifato y'abanyapolitika bakanye bariya basekanye bakaja mpande zitandukanye.
Murakoze Profesa,
ni cyiza gikora kuri bose ntibiheza ngo
murakoze cyane
uruhande rw'abanyagihugu bagingora barakugira byamirizo.
Murakoze. Mu ijambo rimwe dusigaje imisegunda mike, Gerard Birantamije wo hakajambo uvuga muri make.
Muri make je novuga ndavuga ko intambamyi cyanke bishobora kononekara bivanye n'ifata yamwe n'abandi kuri iyo ntambara ariko ibi bikomeye tutigeze dushikako urabye ibihugu by'Iburayi.
Munyarutse dusigaje umwanya muto cyane amasegonda make yimwe.
Ndahejeje byifashe muri iyi ntuze nabyo birekana yuko hariho iyo ngwano iri kiraba yerekana yuko ibihugu byose ibi bitari kure y'intwaro z'igikenye nabyo nyene urazi nyene bugaye amaradiyo avuga ikirusiya cyangwa avuga ku bijyanye n'Uburusiya urazi nyene bemeje gutanga ibigwanisho
byomeza
ku mugaragaro n'ibintu byerekana yuko
ibyo dushobora gukora. Murakoze cyane.
Ku bihugu bya Afurika bisanzwe
bibitse
n'intwaro z'igikenye.
Murakoze mwanyu uraheze mwumbabarire. Twari kumwe na Professor Prosper Niyoboke yigisha ibyerekeye butunzi kuri kaminuza zitandukanye mu Burundi na Gerard Birantamije umushakashatsi mu kigo REPI cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'indero na politike kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Twako turavuga ku ngaruka z'ubutunzi na politike z'ingwano iri kibera muri Ukraine ni ingaruka ivyo bishobora kugira cyane cyane ku bihugu bikenye ibihugu biri muri Afrika eka no mu karere kacu kibiyaga binini. Ndabashimiye rero batumire, nkabashimiye nabakurikiranye ikiganiro bashoye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyumviro. Mugira ibihe byiza kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu by'inisi yose mu kirundi n'ikinyarwanda.